Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu rundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali, na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Umufaransa Fabien Dube niwe yaraye yegukanye ihiganwa ry'amakinga rya Tour du Rwanda yari imaze iminsi ribera mu Rwanda. Bamwe mu banyarwanda baryitabiriye bavuga ko mu byatumye badatsinda harimo ukutaronka akanya gakwiye ko kwitegura.
Ntabwo wamaze amezi abiri atatu nta kompetisiyo, nurangiza unywereze mu kurusi y'umuntu umaze umwaka ataruka akina amakompetisiyo gusa, umbwire ngo tuzajyana.
Uyu ni Moyize Mugisha, umwe mu banyarwanda bari bahiganywe mu isiganwa ry'amagari Tour du Rwanda. Igisirikare cya Somalia gitangaza ko caraye kigandaguye abarwanyi ba Al-Shabab barenga 40. Turabigaruka ko Uganda nayo yarungitse izindi ngabo zayo muri Congo, nabyo twabiteguye muri ntambara ya Israel na Hamas. Israel yafashe ingingo yo kuzibira imfashanyo zose zinjira muri Gaza, igituma muracumva handi hato musangwe ikaze. Nongere ndabahikaze inshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Makuru turahera kuyavugwa mu mutekano ku mugabane wa Afrika. Igisirikare cya Somalia kivuga ko caraye cishe abarwanyi baba Al-Shabab barenga 40. Ubutumwa igisirikare cico gihugu cashishe ku rugaga rwayo ico rwa X ejo kwa Mungu buvuga ko Somalia yivuganye izo ntagondwa biciye mu gikorwa igisirikare cayo cakoze gifatikanije n'abafatanyabikorwa bayo mva makungu. Abafatanyabikorwa Somalia ntiyavuze ibihugu bakomokamwo. Abagandaguwe bagandaguriye mu karere kitwa Kade kari muri leta ya Hirshabelle. Dutegura ino nkuru ivunaguye, igisirikare ca Somalia ntichari bwatangaze ibindi bijanye n'igitero cahitanye abo barwanyi, eka n'umurwi wa Al-Shabab naco wari bwakivuge ko. Ino nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu ari mbere. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Uburusiya na Ukraine, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer ahamagarira abategetsi bo ku mugabane wa Buraya kugwiza no gukomeza ingufu za gisirikare mu bihugu byabo mu ntumbero yo gutuma amahoro agaruka muri Ukraine, umutekano w'umugabane wa Buraya nawo ugakingirwa cyane. Starmer yabivugiye mu nama yakoresheje ejo kwa Mungu mu ntumbero yo kwerekana ko Ubwongereza bushigikiye Ukraine na president wayo Vladimir Zelensky. Ubwongereza bwatunganije iyo nama yabereye I Londres inyuma y'uguterana amajambo kwabaye hagati ya president wa Amerika Donald Trump n'uwa Ukraine Zelensky ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye, igihe abategetsi bahurira mu ngoro ya president wa Amerika I Washington DC. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza yavuze ko ku nshuro ya mbere abategetsi ba Buraya basanze byari ngombwa ko bahura kugira ngo bavugane ku kibazo batari bwahure naco muri kino kinjana. President Ukraine yagiye mu Bwongereza aciriye hagati urugendo rwe rwo muri Amerika inyuma y'uko guterana amajambo kwabaye hagati yawe na President Trump hamwe na Vice President wa Amerika JD Vance. I Londres mu Bwongereza, President wa Ukraine Vladimir Zelensky yakiranywe igishika n'abategetsi batandukanye b'i Buraya, aho baza baramuhobera bamugira ko bamushigikiye. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza yavuze ko mu ntumbero yo guha icizere c'amahoro Ukraine yakoranye kandi ibiganiro na president wa Amerika Donald Trump, w'Ufaransa Emmanuel Macron hamwe n'uwa Ukraine. Muri ivyo biganiro abategetsi bemeranije ko bagiye gushiraho umurwi ugizwe n'abava mu bihugu vya Buraya uzorimbura ingingo zotuma amahoro agaruka muri Ukraine. Uwo murwi umaze gutunganya izo ngingo uzoheza uzishikiriza Amerika. Abategetsi b'Ubwongereza n'Ubufaransa aha bakavuga ko bagiye kandi kumvisha Amerika ko Burusiya budashobora kwemera amasezerano y'amahoro adashigikiwe na Amerika. Hagati aho umuhanuzi mu by'umutekano mu biro vya president wa Amerika Mike Waltz yabwiye televiziyo ya Amerika CNN ko Amerika yipfuza indongozi ya Ukraine yotuma haboneka amasezerano y'amahoro arama hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ariko ko bitaboneka neza niba Zelensky yiteguriye gufata iyo nzira. Bamwe mu bategetsi ba Buraya barimo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivunira abasi hamwe OTAN bavuze ko inyuma yo guterana amajambo kwabaye hagati y'indongozi za Amerika na Ukraine bashigikiye Ukraine kandi bazotera intege President Zelensky w'ico gihugu akongera gukorana ibindi biganiro na President wa Amerika Donald Trump. Bavuze ko bifuza gusukamwo mabisi hagati y'ubutegetsi bwa Amerika hamwe n'ubwa Ukraine. Ijwi rya Amerika tukivuga ku vy'intambara, Israel nayo yarayifashe ingingo yo kuzibira imfashanyo n'ibindi vyankenerwa vyose vyinjira muri Gaza, ivuga ko ari ingingo yafashe mu ntumbero yo kotsa igitutu umurwi wa Hamas kugira ngo wemere ko amasezerano y'agahengwe k'intambara yasabwe na Amerika yinjira mu gice cayo ca kabiri. Igice ca mbere cayo masezerano cari kirimwo ingingo zitegeka korohereza abagira neza gushikana imfashanyo ku bazikeneye mu ntara ya Gaza caheze kwa gatandatu w'indwi iheze. Byari bitegekanije ko Israel na Hamas baca batangura ibiganiro byo kumvikana ku gice ca kabiri cayo masezerano yategekanye agahengwe k'igihe kirekire. N'igice cari gutangura ari uko Hamas irekuye igice cabo igifise nk'imbohe z'intambara. Umutegetsi wa Israel atashimye ko amazina yiwe atangazwa, yavuze ko ingingo yo kuzibira imfashanyo zija muri Gaza Israel yayifashe iyumvikanye ko na Amerika. Leta ya Amerika yamara ntaco irabivuga. Ko ku ruhande rwa Hamas, indongozi z'uwo murwi zavuze ko ingingo ya Israel ari gikangisho kinyuranye n'amategeko ije guhonyanga kandi no kubangamira amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi kandi yikwije kugira ngo ifatwe nk'icaha co mu ntambara. Biruko mu gihe Israel yagabishije ko Hamas yanse kwemera ko amasezerano ahasanzwe yongerwa ko ikiringo ingaruka zizoba nyinshi kandi itazozitura. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yose abagezweho ijya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera muri Uganda. Umuntu wa kabiri yanduye ikiza ca Ebola muri Uganda yitavye Imana. Ishami rya ONU ryita magara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo ryatangaje ano makuru ejo kwa Mungu, rivuga ko ryahawe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu. Nyakwigendera yari akana k'imyaka ine kaguye mu bitaro vyitwa Mulago biri Kampala ku murwa mukuru wa Uganda. Nivyo bitaro vyonyene biriko vyakira abanduye Ebola muri ico gihugu muri iki gihe. Abajejwe amagara y'abantu muri Uganda bakavuga ko abamaze kwandura Ebola barimwo babiri imaze guhitana bose hamwe ari cumi. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Uganda avuga ko umunani mu basigaye bari mu banduye bose barungitswe iwabo kuko bakize, ariko abagera ku majana abiri na mirongo itandatu na batanu bari barahuye n'abo banduye bakiri mu kato kugira ngo niba hari uwanduye ntihagire abandi yandukiza. Umuntu wa mbere yanduye Ebola muri ino nshuro muri Uganda yatangajwe mu kwezi kwa mbere kuno mwaka.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yacu tuyabandanirize kuya Kongo. Igisirikare cico gihugu FRDC kivuga ko abantu umurwi wa M23 wahaye u Rwanda ku munsi wa gatandatu uvuga ko ari abarwanyi ba FDLR barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ari iremenhanya no mukino ugamije gutesha agaciro igisirikare ca Kongo. Abo igisirikare cy'u Rwanda ceritse amenyesha makuru bose hamwe bari 20 muri bo harimwo Ezekiel Gakwerere umusirikare mukuru w'ipete rya General de Brigade akaba yahoze ari umukoroneri mu ngabo za kera z'u Rwanda. Uyu mugabo w'imyaka 61 kubw'igisirikare cy'u Rwanda yaramaze imyaka 30 muri Kongo. Itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Kongo ejo kwa Mungu rigira riti igikorwa cyabaye ni ububisha atakindi bugamije atari ukudutesha agaciro no kuturemeka inkono ishushe. Ni kandi umwe mu mikenyuro ya Leta y'u Rwanda yo kwisigura ku gituma ingabo zayo ziri mu buseruko bwa Kongo. Igisirikare cya Kongo muri iryo tangazo kibandanya kigira kiti ubutegetsi bw'u Rwanda bufise uburambe mu kuremenhanya bwafashe abarwanyi ba FDLR bamaze igihe mu minwe yabwo bubambika impuzu nshasha z'igisirikare cacu kugira ngo bwemeze ko ari aba FDLR bafatiwe muri Congo. Kwa gatandatu ab'igisirikare cy'u Rwanda cerekanye bose bari bambaye imyambaro y'igisirikare ca Congo. U Rwanda ntacu ruravuga ku itangazo rya Congo. U Rwanda katari gake rwavuze ko impamvu ruri muri Congo ari ahanini uruhigi rw'abarwanyi w'umurwi wa FDLR washinzwe n'abagirizwa kuba inyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Tukivuga ku vya Congo, igisirikare ca Uganda ejo kwa Mungu catangaje ko carungitse abandi basirikare bacu muri Congo mu bikorwa byo gutuza imirwi itwaje ibirwanisho iri mu bice bitandukanye by'ico gihugu. Abasirikare Uganda yarungitse yavuze ko bagiye mu gisagara citwa Mahagi kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Congo. Felix Kulayige havugira igisirikare ca Uganda yabitangarije itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP avuga ko abasirikare ba Uganda bamaze kwinjira i Mahagi kandi ariwo bagenzura ico gisagara. Igisagara ca Mahagi kiri mu ntara ya Ituri ihanura urubibe na Uganda. Umutegetsi wa Uganda avuga ko leta ya Congo ariyo yasavye Uganda kuyiha abasirikare bafasha mu gukingira umutekano nyuma yaho igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa kabiri guheze abarwanyi ba Deko bagandaguriye abasivil 51 bo muri ico gisagara. Nta makuru yandi ajanye n'iki gikorwa Felix Kulayige avugira igisirikare ca Uganda yatangaje. Abarwanyi bo mu rwego wa Kodeko bavuga ko barwanira inyungu zabo mu bwoko bw'abalandu bagwiriyemwo abarimyi, bemeza ko babangamiwe nabo mu bwoko bw'abahema bagwiriyemwo aborozi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Uganda isanzwe hafise izindi ngabo ziharugwa mu bihumbi zagiyeyo bice masezerano yasinywe n'ivyo bihugu bibiri. Uganda aha ikavuga ko ifise amakenga ko intambara iri muri Congo ishobora gukwiragira mu bindi bice vyegeranye n'ico gihugu. Mu gihe muri Congo hasanzwe yo ingabo z'ibindi bihugu zirimo iz'u Burundi n'iz'u Rwanda, abahinga bavuga ko bishobora gukwega intambara ikaze nk'iyabaye muri Congo mu myaka y'1998 kugera muri 2003 aho ibihugu byinshi vya Afrika byari muri Congo. Abahitanywe n'iyo ntambara ico gihe baharuwe mu mamiliyoni n'amamiliyoni, ingaruka zirimo ibiza na kigoyi zisonga abayirokotse. Ijwi rya Amerika turaguma muri Congo mu gisagara ca Goma co mu territoire ya Nyiragongo. Nta muntu asigaye mikambi zari zisanzwe zicumbikiye abakuwe mu vyabo n'intambara. Mikambi zari nini kurusha izindi nka Rusayo ijwi rya Amerika ryagendeye. Abari bayirimwo bose barahavuye basubira iwabo, ariko ariho bakenya bakiri mu micungararo. Jimmy Shukrani bakomera yabiduteguriye.
Inkambi ya Rusayo nimwe muzaho zari nini zo muri territoire ya Nyiragongo mu burasirazuba bwa Congo. Yari cumbikiye abakuwe mu byabo barenga 100,000 bari barahunze intambara baturutse muri territoire za Masisi, Rucuru no mu gice kimwe cya Walikale. Ukigera aho iyi nkambi yabarizwaga muri locality ya Karambi, ntabwo ushobora kubona ihema cyangwa inzu yari ituwemo. Mbese ku muntu utahazi biragoye kuyamenya nimba aha hantu harigeze guturwa n'ibihumbi by'abantu kandi begeranye. Amasashe menshi n'ibishwangi by'imyenda n'amahema anyanyagiye hirya no hino nibyo bigaragarira amaso gusa. Abari barakuwe mu byabo bari bacumbikiwe muri iyi nkambi basubiye mu bice baturutsemo bitewe n'uko ubu havuga umutekano nyuma yo kwigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze iminsi bayobora ibice byinshi bigize intara ya Kivu ya Ruguru. Mu nzira werekeza muri aka gace kahoze kabarizwa mu iyi nkambi, ubona ko urujya n'uruza rwagabanutse cyane ku buryo kubona moto teguherekeza bitoroshye. Tukihagera twahasanze abaturage barimo gusana amazu yabo, bamwe barimo kubaka, abandi basana ibibanza byabo mbere yuko bahubaka. Bwana Tuombe Binamungu ni umuturage dusanze arimo kurundarunda amabuye mu kibanza cye, avuga ko cyari gituwemo n'impunzi. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva aho izi mpunzi zisubiriye iwabo, ubuzima ku baturage bakavukira ahangaha butangiye kugorana.
Maisha bada wakimizi kuondoka hapa, si batu ba huko tunateseka sana.
Kuva aho impunzi ziviriye ahangaha, ubuzima ntabwo bumeze neza. Ubwo izi nkambi zari ahangaha, amashyirahamwe mpuzamahanga yageraga aha bakaduha amazi, bakatwubakira n'ibikorwa remezo. Icyo gihe yemwe n'akazi karabonekaga, ariko ubu ngubu ntabwo bicyoroshye nk'uko byari bimeze. Yego, hari icyahindutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ntabwo akazi kakiboneka. Impunzi zikiri ahangaha, wacuruzaga ibintu bikagenda kandi bikagurwa cyane. Ibintu ubu ngubu bidashoboka na gato. Kugira ubuzima bube bwiza ni uko ibindi bice kirimo umutekano muke warangira ibintu bigasubira mu buryo
Ihalike kwa abye na bitu yote nabasha kwa saa.
Kurundi ruhande bamwe mu baturage bahano muri grupe ya Rusayo bavuga ku bwiyongere bw'inkambi z'impunzi bwari bwarateye izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku isoko ndetse n'umutekano muke muri teritwari ya Nyiragongo cyane cyane mu nkengero z'inkambi. Amani Jonas numwe muri bo.
Apa hali iko bie sagiza iko tu bie paske siye tulikuwa tunaishi jwa
ubu dushobora kuvuga ku buzima ahangaha bumeze neza nubwo atari cyane kuko ubwo inkambi zari ziri ahangaha twari twugarijwe n'umutekano muke ndetse n'ibeye ry'ibiribwa ryarazamutse cyane kubera ko impunzi zaguraga cyane ndetse zikanagurisha ibyo zahembwe ubu ngubu ahangaha nta masasu tucyumva kuko amabandi yose yarazaga kihisha mu nkambi nubwo abantu bamwe batabibonaga ubona kwa impunzi zigendeye ubuzima bwacu bwahindutse nubwo hakiri imbogamizi ubu navuga ko kuri twebwe akazi karimo kugenda neza nubwo atari cyane
kazi nareka muzuri paske tubonapata ko tukakisorori me ariko kawaida
nubwo impunzi nyinshi zasubiye iwabo harundi mubare w'abaturage bari basanzwe babarizwa mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo bahitamo kwishyira hamwe bubaka inkambi ntoya mu gipangu kiri hafi n'ahaho z'inkambi ya Rusayo umuyobozi wabo yatubwiye ko aha hari imiryango igera kuri 82 bavuga ko impamvu batarimo gutaha ari ukubera mu bice baturukamo havugwa mu imirwano. Aba banyekongo bavuga ko kugeza ubu nabo badashimishwa no kuba abandi barabashije gutaha bo bagasigara mu nkambi bavuga ko babayeho nabi.
Ifamilie d'accueil n'umugabo dutijeho baturi bitewe nuko inkambi zasambutse twewe tubura aho twaje.
Uwahunze uturutse he?
Je naturutse aho bitaga ingungu muri famandu ya mbere za Remeka za Gatoyi yo hari imirwano rwose niyo mpamvu ntasubira bitewe nuko hari imirwano nta mutekano guhari.
Ubusanzwe wowe wabaga mu yihe nkambi?
Yabaga muri Rusayo de Extension.
Inkambi twari turimo yagize gusenya natwe niko kuburaho twaje kwifuza kubonana nari muri Rusayo bahari abayobozi bahari
barasaba ubuyobozi bwa M23 ubuyoboye intara kubafasha gusubira iwabo.
Twasaba ubuyobozi buriho ngo turebe ko uturere tw'iwacu twafungurikana neza ndetse bakatubohoza nk'uko babuhoje ahandi tukumva yuko hagize umutekano natwe tukabona tugataha. Haracari umutekano mukeya bo bazarenda bamwe baracari mu mashamba bihishe mu ndoki no mu mashamba. Ubwo turebaga kusubira tugasanga nari bimwe na bimwe tuzaba twijanye mu muriro.
Kugeza ubwo twateguraga inkuru twari tutarabasha kubona ubuyobozi bwa M23 ngo twumve icyo buvuga kuri ubu busabe bw'izi mpunzi. Bwana Oscar Balinda umuvugizi wa M23 yatubwiye kwaza kutuvugisha hugutse kuva umutwe wa M23 wafata umujyi wa Goma n'ibindi bice byinshi bya teritwari za Masisi na Rucuru wakomeje guhamagarira abaturage bari mu nkambi z'impunzi gutaha bagasubira iwabo. Kuwa kabiri w'iki cyumweru umuyobozi w'intara washyizweho na M23 Bwana Bahati Musanga Erasto hamwe nabo bafatanyije kuyobora yerekeje mu mujyi muto wa Sake muri teritwari ya Masisi mu rwego rwo kureba uko abatashye babayeho. Butumwa bwe uyu muyobozi yumvikanishije ko M23 idateze kuva mu bice yafashe ahubwo kwizakomeza kurindira umutekano abasivili barahimaze kwigarurira nahitarabasha kugera. Usanzwe mu mujyi wa Goma habarizwaga mu inkambi eshatu nini arizo Bulengo Kimashini na WTMS Pake zabarizwaga muri karitsiye ya Lac Vert muri komine ya Goma ndetse n'inkambi ya DGD yabarizwaga muri karitsiye ya Mugunga komine ya Karisimbi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, i Goma.
Radio America, yo, ya vayi, isubizo chachu. Mugutera, igihugu cy'Burundi.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, makuru yacu tuyabandaniriza ku Burundi. Abakenyezi batejejwe izabo n'ibiza bivuye kwihindagurika ry'ibihe mu ntara ya Bujumbura na Rumonge basaba leta y'ico gihugu gukora ibishoboka ikabaronsa uburaro bushemeye. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko ukuba badafise aho bakika umusaya hashemeye biriko birwiza amabi ashingiye ku gitsina bakoregwa. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Aba ni bamwe mu bakenyezi bari mu miryango leta yakuye mu bimbi ibajana mu ntara ya Cibitoke bavuga ko bagifise ibibazo biharije mu ngo. Abakunzi b'ijwi rya Amerika habashitse muri site Gateri batubwira ko iyo site yubakishije amahema imiryango yahawe uburaro bivanye n'igitigire c'abayigize. Ku byerekeye imiterere y'ayo mazu y'amahema hari abafise izipima imetero kwadarato zitatu abandi zisununuye gato ku buryo hovamo ibyumba by'uburaro bw'abana n'ababyeyi. Ibyo byumba bitandukanywa n'ihema ribigaburamo hagati. Iyo najyuri nyuma yajyo ushobora kubona ibyo gitwa ko rikingiriye. Ari naco gituma aba bakenyezi bavuga ko kubaka ingo ziramara ikibazo.
Urabona umugabo n'umugore ntimushobora gukora amabanga y'abubatse nakarika arabona ivyo muri kumarakora. Cyangwa umwana wawe ariko arumva ivyo uri muri kumarakora.
Ntiyajya rero usanga umugabo atange kujya hanze. Ko niyo kuyangarira ikira minsi uguma umubwira ngo abana cyabizana ikibazo kacabizana mu bano mubi mu nzu hagati umugore n'umugabo.
Abo bakanyura abona ntibiborohera. Twebwe turanasaze. Ihema wihindukize natse ndi hajya ndakumva none wumva baryama gute. Barakwiye uburaro bukwiye. Yerega umubiri uragoye. Araraba kugena ari buhindukire mu bana akabona biragoye. Akararaba nkaze w'umutama akazi turahangikanye akabona ukuntu ari umuhindukize umugore bikanga atsagenda hanze. Bikandurikamo yangeso y'ubusurasutse.
Aba bakenyezi bisanga bariko barahohoterwa nabo bubakanye kubera ubukene bw'uburaro. Umwe mu bimuwe bakugwa muri site Gisagara ininahazwe ninete umukenyezi akiri muto w'abana batatu avuga ingene umugabo adasubira kwitaho gutanga ibitunga umuryango.
Nushobora kumuha iminsi ibiri itatu ngo akwihanganire niyamo rero cyatangura kukwimirasi ngo yewe wowe kuransabirasi oje ibyo ndagusaba ukabinyima umubano ucutangura kuba nabi umugore nawe ucujyahe kuri twebwe rero tutara na ronga n'ukuntu tutangura kurondera cyabitugora.
Ibyo biruko mu gihe atamikoro bafise kukata amatongo bararonswa yo kurimamwo kuko nayo bakuwemwo babujijwe kuyasubiramwo. Manirama Jacqueline n'uyundi mukenyezi akiri muto yomowe n'imyuzurira muri Kinyinya ya kabiri muri zone Gatumba wasigura ko n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito yahora akora habwahagaze kukubura ikibanza cabwo.
Kubera ahantu ari hato urashaka kugura inkoko kubera zitisanzura aho ziba kandi zafise no zitembeye nyene hagute ukadusanga zanafuye ushobora kudushira ngaho impande y'umuriro aho wazubakiye wa muriro ukazimera nabi ushaka kugira ingorane nk'akarongo rya mama vuye aha yararanguye inkoko kwa gatatu aranguye inkoko zitanu ushaka kwa gatatu nk'ubu hamaze gufata ibiri kubera zitisanzura aho zirara.
Muri rusanga abakenyezi bari mu bakogwa ko n'ingaruka mbi zivuye kwihindagurika ry'ibihe kuruta abagabo. Bivugwa na Renelle de Masunzu arongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi igishinze gukingira ibidukikije mu Burundi AFEB mu mfunyapfunyo.
Umukenyezi ajejwe ibyo byose bizana gufasha umuryango. Nshaka kuvuga ko ari warima habaye uruzuba cyangwa umwuzurira w'inzuzi urumva ahomberamo. Habaye ibyo by'imyuzurira turabye Tanganyika nyene vyagenze murabona abantu barataye izabo baragenda kurondera ahantu hatatwawe. Ibyo byose bituma umukenyezi agwa kutwana twiwe akaburanisha abagaburira.
Kukaba nkako abakenyezi bahuye n'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba wa Gabaniro muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko batarasubira kuronka mikoro kugira ngo bigwane ko ni mu gihe nabo leta yari yabanje kubirabegeranirije ku mashure y'imyuga yo mu Gitaza. Inyuma y'ikiringo gito yabahaye amafaranga y'amezi atatu yo gukota amazu. Ku byerekeye imibereho yabo nyezina abakenyezi bavuga ko bahora bifashisha amafaranga baziganya mu bivuye mu ndimiro. Muri kino gihe batagiraho barima basigura ko atamikoro kugira ngo bashobore gusanasana imiryango yabo. Capitoline Nibigira ari mu bahuye n'ibyago by'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba Gabaniro akaba yari mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kuri uwo mutumba.
Ntituriyunga twabiretse uko kubera twaraziganya tugiye gusoroma imyimbari tukashora amateke umuceri tukimbura tukavuga ati tugende kuziganya twa uyu muceri ntawe tuwukura tuwushora nuko nyene twarabihagaritse. Icyo dusaba nuko nyene hoza nk'umuntu adufasha twongera tugasubira mu mashyirahamwe twarimwo kare kugira dusubire twingunganye nk'uko twatumeze kare.
Abahinga mu gukingira ibidukikije bavuga ko igwirirana ry'abantu riri mu bibangamira ibidukikije. Ibyo biruko mu gihe aba bakenyezi bavuga ko ingorane zo kubura uburaro ari nyinshi. Muri izo harimo ko abakenyezi n'abigeme basama imbanyi batifuza. Emeline Izoma ajejwe ingo n'imiryango muri site Gisagara yabateshejwe izabo kubera imyuzurira y'imvura, hafize icyo asaba leta mu gukinga izo ngaruka.
Icyo dusaba cyane cyane ni uburaro bwiza bukwiye, umwana agire amashambure yabo na mama agire amashambure yabo, kugira ngo ntituzoronka abana batagira base benshi cyangwa n'indwara zifatiye guhuza ibitsina zigwirirane.
Ishami rya ONU rijejwe ibibazo by'ubutabazi OCHA ryerekana ku rubuga rw'amakuru rwaryo ko muri rusange abanyagihugu batejejwe izabo mu Burundi kubera ingaruka zihindagurika ry'ibihe baharugwa hafi mu 50,000 mu ntango z'ukwezi kwa kane k'umwaka uheze. Muri abo ibice hafi 60% bakaba bagizwe n'abakenyezi.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, umwanya n'uw'imikino na sport. Fabien Dubé, umufaransa akinira ekipe ya Total Energy yo mu Faransa, niwe yaraye atsinze isiganwa ry'amakinga Tour du Rwanda 2025. Umenyeshamakuru wa Transport Jean-Claude Munyandinda yabidukurikiraniye.
Ni mu birori bikonje cyane byabaye kuri iki cyumweru. Byari bikonje kuko intera ya karindwi ari nayo ya nyuma Tour du Rwanda itakinwa ngo irangire bitewe n'imvura yaguye isiganwa rigeze hagati. Iyi ntera yagombaga kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Abashinzwe gutegurira irushanwa bahisemo gufata umwanzuro wo kwirengagiza intera ya nyuma bagendera ku bipimo by'igiteranyo rusange nyuma y'agace ka gatandatu. Ibi ni byo byatumye Fabien Dubé yegukana umwanya wa mbere. Urugendo rw'ibirometero 769 yarukoreshejemo amasaha 19:35:12. Uwabaye wa kabiri ni Enoch Muluberhan wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea, naho ku mwanya wa gatatu haje Umudage Oliver Mateis ukina ikipe ya Bike Aid. Umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni Vainqueur Masengesho mu ikipe y'igihugu Team Rwanda warushijwe n'uwa mbere 51:51. Ibi bije bishimangira ko bikiri kure nk'ukwezi kugira ngo umukinnyi w'umunyarwanda azashobore gutsindira irushanwa kuva ryajya ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe. Muri iri siganwa rirangiye hakunze kugaragara inenge mu birebana n'imitegurire. Mbere na mbere nubwo nta ujyinama n'ikirere, hari benshi mu basesenguzi basanga kuba aka gace ka nyuma ka Tour du Rwanda kari kashyizwe ku isaha ya saa saba ari ikimenyetso cy'ubushishozi budahagije ngo kuko nta mpamvu ifatika yo gutangiza intera y'isiganwa ku masaha nyuma ya saa sita, cyane cyane ko n'iteganyagihe ryari ryagaragaje ko muri ayo masaha hateganyijwe imvura. Ibi biza byiyongera ku kuba n'utundi duce twose twa Tour du Rwanda y'uyu mwaka twaratangiraga isaa tanu. Ikindi kitagaragaye neza ni uko ku musozo w'intera zimwe na zimwe hagiye habaho guhuzagurika mu gutangaza amazina y'urutonde rw'abatsinze, ndetse ku ntera ya Kigali Musanze abantu bategereje igihe cy'iminota ine hataramenyekana uwabaye uwa mbere. Izindi ntege nke zagiye zigaragara kenshi mu mitegurire y'iri siganwa Tour du Rwanda ni uko isaha yo gusoza yabaga itandukanye n'isaha yabaga yavuzwe, ku buryo hari ubwo hazagamo ikinyuranyo cy'iminota 40 ugereranyije n'igihe cyabaga cyavuzwe mbere. Ku ruhande rw'u Rwanda by'umwihariko, umukinnyi Moise Mugisha mu ikipe y'igihugu Team Rwanda yakoze ibara ubwo yifashishaga inzira z'uburiganya mu gace ka gatandatu k'iri siganwa agashaka kunyura mu nzira itemewe inkerera mu cyamo. Uyu musore ufite agace kamwe rukumbi ka Tour du Rwanda kabiri n'igice kimwe mu bakinnyi b'abanyarwanda nanone yari yakoze agashya mu ntera Kigali Musanze ubwo yahagararaga akava ku igare akajya gusuhuza umugore we n'abana be intera y'uwo munsi itararangira. Uyu musore Moise Mugisha aherutse nyamara gutangaza ko abakinnyi b'u Rwanda batagenerwa amarushanwa ahagije mu rwego rwo kwitegura neza Tour du Rwanda.
Muwa munsi abyo mutampaye ntabwo wamaze amezi abiri atatu nta competition. Nurangiza unyohereze muri kurusi y'umuntu umaze umwaka ataruka akina amakompetisiyo gusa umbwire ngo tuzajyana. Ndabizi babizi neza ko hari iminota ya limiti muri kompetisiyo mo hagati wo kugira abaze banyaga icyamba ati ukuwemo. Ubwanjye ndibwiriza kuko ndambona ko ndagera kuri arrive ya minota abaye inkuzi.
Bamwe mu bakunzi b'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda bafite impungenge ko imikorere irimo kujijinganya ku bategura isiganwa Tour du Rwanda ishobora kuzisubiramo muri shampiyona y'isi izabera mu Rwanda mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze abiri ahani nka makuru yacu ya mbere ya kino gitondo aciye agarukira kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahazwe amaju n'ibiganiro vyegeranijwe na Nadia Taha twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya mugira ibihe byiza ahanje turaza gusubira mu makuru y'igihe c'isaha imwe n'iminota 30 z'umugoroba.